This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ubu Ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Uyu munsi turi kwa gatandatu ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Eugenie, mwaramutse inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo amakuru twabateguriye. Abategetsi b'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu b'igihugu cya Malaysia bamenyesha ko batashoboye kubandanya kuvugana n'abakozi bo ku ndege y'iryo shyirahamwe yarivuye ku murwa mukuru wa Malaysia Kuala Lumpur igana umurwa mukuru w'Ubushinwa Beijing itwaye abantu 239 n'abayikorako. Abategetsi b'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu ry'igihugu cya Malaysia batangaje ku kibanza cya Facebook ko bababajwe no kuba batashoboye kubandanya kuvugana n'abo bakozi bakuri iyo ndege itwara abantu hafi y'amasaha abiri inyuma yuko ihagurutse ivuye ku murwa mukuru wa Malaysia Kuala Lumpur mu masaha ya kare iyo ku munsi wa gatandatu. Abategetsi b'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo muri Malaysia bamenyesha ko bariko bakorana n'abajijwe kurondera irengero ryayo no gutabara abari muri iyo ndege, bakaba bariko bahamagara imiryango y'abari muri iyo ndege n'abayikorako. Iyo ndege ni Boeing B777 agakwego 200. Abantu bitwaje ibigwanisho barasambuye ikamyo y'igisirikare y'igihugu cy'u Burusiya ku gwinjiriro kw'ikibanza kirimwo amamisire cy'igihugu cya Ukraine mu kigobe cy'intara ya Crimea. Abo bantu bitwaje ibigwanisho baravuganye n'abategetsi bakuru b'abasirikare b'icyo kibanza mu gihe abasirikare bagumye mu makambi yabo ejo ku munsi wa gatanu. Nta makuru avuga ko hari amasasi yavuze. Mu masaha ya kare yejo kuwa gatanu, president w'infata kibanza bw'igihugu cya Ukraine Alexander Turchinkov yarateye igikumu ku itegeko rifuta referendum itegekanijwe kuba mu ntara ya Crimea igenewe gutuma iyo ntara iyonkora kuri Ukraine igafatana n'Uburusiya. Umunsi w'imbere yaho inama nshingamateka ishyigikiwe n'Uburusiya yahisemwo ko iyo ntara iba igice cy'Uburusiya, ikaba yategekanije referendum kuri icyo kibazo ku itariki 16 z'uku kwezi kwa gatatu. Umushikiranganji wa mbere w'infata kibanza w'igihugu cya Ukraine Arseni Yasenyuk yatangaje ko atanu umwe mu makungu azo kwemeza ibizaba byavuye muri iyo referendum. Arseni Yasenyuk yatangaje ko ashaka kugabisha abashaka kwiyongora kuri Ukraine n'abandi yavuze ko ari abahemu ku ngingo zabo ziciye kubiri n'amategeko kandi ko ziciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Umutegetsi mukuru ajejwe ibikorwa byo gutabara w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Valeri Amos yatangaje ko abayisilamu nka bose bo ku murwa mukuru wa Centrafrique Bangui bahunze inyuma y'ubwicanyi bwakozwe hanini n'abagwanyi b'abakristu. Umutegetsi mukuru w'ibikorwa byo gutabara byihutirwa w'ishyirahamwe ONU Valeri Amos yatangaje ko abayisilamu 900 ari bo bonyine basigaye ku murwa mukuru wa Centrafrique Bangui, no kuvuga ibiri munsi ibice igice ku ijana cy'abayisilamu barenga 100,000 baba ku murwa mukuru Bangui. Valeri Amos yatangaje ejo kuwa gatanu i Geneve ku murwa mukuru w'Ubuswisse ku ivyerekeye abanyagihugu mu gihugu cya Centrafrique biriko birahinduka. Ibindi bisagara mu gice cyo mu burengero bw'igihugu naho nyene abayisilamu bariko barahava. Valeri Amos yatangaje ku ishyirahamwe ONU rifise umwizero wo gukorana na leta ya Centrafrique mu mugambi wo gutuma ibisagara bibiri gushika ku bisagara bine bigumana abanyagihugu bagizwe n'abayisilamu n'abakristu. Prezida w'igihugu cya Kenya n'abagize leta yiwe bazogabanya imishahara yabo mu kigoro ko gutubika umukanda mu mugambi wo kugabanya imishahara ya leta. Prezida Uhuru Kenyatta yatangaje ejo ku munsi wa gatanu ko we n'icegera ciwe bazogabanya imishahara yabo ibice 20%, mu gihe abagize leta n'abanyamabanga bakomeye muri leta bemeye kugabanya imishahara yabo ibice 10%. Prezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta n'icegera ciwe William Ruto bahembwa amafaranga arenga 150,000 vy'amadolari ku mwaka, mu gihe abashikiranganji bahembwa 110,000 vy'amadolari ku mwaka. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igihugu cya Israel kizoheba bimwe mu bibanza byagerewemo n'abayahudi mu mugambi w'amahoro n'abanyapalestina. Ivyo yabitangiye kuri televiziyo ya leta Channel 2.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'urubyiruko ku byerekeye ubuzima, ikiganiro kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ukumenya uburyo twogabanya ibinure by'umurengera mu mubiri wacu byo turinda indwara zitari nke. Muri rusangi abantu bashika ku miliyoni 9 ku isi nibo bahitanwa n'ingaruka z'ibinure by'umurengera nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu OMS yitaho amagara y'abantu ribimenyesha. Mu bihugu biteye imbere Canada abantu bashika ku miliyoni 3 nibo bari ku miti igabanya ibinure bibi muri imyaka 2 irangiye nkuko ikigo cyo muri ico gihugu kijejwe ukugwanya ingwara z'umutima kibimenyesha. Ariko rero abashakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu babona ko uguhindura ingendo n'ivyo gufungura ukwinonora imitsi ari byo by'imbere ibikorwa byo kugabanya ibinure by'umurengera byo kwisunga amagara mayavyo kwiritiyo ry'amaraso atemba mu muntu nkuko abaga nga babisubira utarabona ibimenyetso by'uko amagara abangamiwe yogabanura ibinure by'umurengera gushika ku magarama 2 n'ibice 2 mu gihe ubumaze kugwara yoshikana ku igarama 1 n'ibice 3 ku iritiro ry'amaraso. Ico abatwumviriza bomenya nuko ibinure biba mu mubiri w'umuntu biri mu migwi 2 hari vyiza umuntu abasanzwe afite. Ivyo navyo bituma amaraso nemu nziza n'ingaburo z'umubiri bitemba neza bikongera bigakingira umutima. Hari ibinure bibi biva cyane cyane mu by'umuntu yihereza. Ivyo navyo igwirirana ryabyo bituma bihoma mu miringoti ikura amaraso mu mutima yajana mu bihimba by'umubiri bikayitera ubukomantara no kugabanya ubwaguke bwayo. Tumenyeshe ko ubwinshi bw'ibinure bibi mu mubiri w'umuntu ari intandaro y'ingwara zitandukanye nk'umutima. Mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye no kugabanya ibinure bibi mu mubiri wacu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati twokora iki mu kugwanya indwara zivuye ku binure vyinshi ngize inyishuru muha.
Twofungura ibigwiriye mu imboga nyinshi tugaca tugabanya kujya inyama nyinshi n'amaginyere tukayagabanya kukarimo ibinure vyinshi.
Ntitwibagire gufungura imfungwa ndema mubiri nsanganya ngaburona ntanga ngupfu.
Na cyane cyane no gufata utuntu tw'utubogaboga kenshi.
Kuzikinjika nibashimo mafuta menshi cyane.
Bagiye barabyigisha abantu rimwe rimwe ari umuntu usanga ubiguye ko kandi ukiguye ko ukacumviriza usanga kikugiriye akamaro.
Kunywa amazi. Kuko munywa amazi uheje gufungura biratuma ajya amavuta ari mu byo wafunguye acagenda gahoma kumara. Ariko kunywa amazi ashushe ntahoma ko buno nyine.
Ubwa mbere twofata tukaza turagira siporo nka kabiri mu ndo.
Gusubiriza imfungurwa ziva mu bikoko izikomoka mu vyamwa vyotuma tugabanya ibinure bibi mu mubiri. Akarorero ni nko gufungura isoya mu kibanza c'inyama canke amavuta avuye mu bitegwa nk'amahoke mu kibanza cy'inka. Ikindi ni ukugwiza imboga mu vyo dufungura co kimwe n'intete nk'uko abajejwe amagara y'abantu bahanura. Muri rusangi ukwinonora imitsi kubangira akamaro iyo gukogwa ataguhagarika. Abahinga bamenyesha ko imyimenyerezo yofata iminota 45 ku munsi canke ikaba 3 mu ndwi. Ivyo bituma inzira nziza zitwara amaraso co kimwe n'izitwara ingaburo bizibuka. Vyongeye bituma umutima utera neza nkuko bashakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu babibona kugira ngo twumve neza ibijanye no kugabanya ibinure bibi mu mubiri wacu tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu gisagara cha Bujumbura Diane ijambo rigwa
urumva ibintu bitera biki bisubira inyuma
Ariko cyane cyane amavuta tuzobagabaniriza.
Uburiro kwa Nadine Nzeyimana batazira mama Salma abakiriya baramusabana ntaryo gutekesha amavuta makeyi ibyo bahafungurira. Kukaba nkako abatari bake mu banyagisagara basigaye bavugana ubwoba n'umwitwarariko mwinshi ibyo bafungura. Imvo ikabigwirirana cy'ingwara zitana abatari bake kandi zigoye kuvura nk'igisukari iduga ry'umurindi w'amaraso. Ubwishi bw'ibinure mu mubiri nkuko ubwabo bavyemeza naho uyo mudandaza w'ibifungurwa yemeza ko amavuta atekesha atagiramwo ibinure canke ko hari gihe atanaduke ashiramwo urugero rwayo umubiri ukeneye nta uhutara yamenya akatari gake harabibuka kuyora basheshe
sur la touche rouge qui n'a pas été possible de mesurer votre tension
Kwibarabara ryitiriwe Republika iharanira demokrasi ya Kongo mu gisagara cha Bujumbura imangazini imiti ivura abantu Ebenezer iherutse kuzana imashini pima urugero rw'ibinure n'ingene umutima wa muntu tera ico cuma kandi kiranatanga urugero rw'iby'umuntu arinda gutakaza canke ngo yongereze ibinure agendana mu mubiri mugihe abantu baza kugura imiti harabacishamo bakipimisha Justin Karisabiye numwe muri bo.
Naje gusuzumisha ndabe ibiro fise ndabe ngira umutima utera amagese ararenga ko gato baduhanuye ko twogira sport tukareka kugira ibintu biri mu binduru.
Mugihe abatari bake batagifungura mu mihani wabo mu karuhuko ka saa sita uburiro bugwiriye hirya no hino urabafasha. Hamwe hamwe abakiriya baramenyesha ibyo bifuza gufungura hakiri kare bakabibategurira nkuko Masudi Nizigimana twasanze akoze indagara ubugari bw'ibigori kwa mama Salma abitubwira kubipimisha urugero rw'ibinure bataragwara bituma biyubara tumenyeshe ko abagwayi b'ingwara zivuye ku binure byinshi bafatwa mu buryo butandukanye hamwe baratubwenge no kuvuga ibitaroranye ahandi baravumuna Nkuko byashikiye Remi Hakizimana twasanze muri komine Ngagara ku bitaro byitiriwe umwami Khaled mu Kamenge abaganga badusiguriye kandi ko bishika ko umuntu atabagishobora gutambuka imetero zibira aticaye imvo nizibaje udutsi dutwara amaraso mu maguru nkuko muganga Elise Baransaka avura indwara zo mu mutima adusigurira kubafatwa bakiri ku kivi canke ku ngendo ibintu ntivyoroha Chimaye Floribert numwe mu bakozi bishira hamwe sokabu aratubwira uko byamugendeye
ndi ko ndamanuka mva ruguru ndi kuri vora ndi jenyene hama numva mbabara kugikiriza ndi mugushika ibujumbura numva rwa babare bubandanije numva iseseme ama numva yene mbira n'intuguta nyinshi
twasanze ko mu buriro bumwe bumwe bitwararika gutanga indimu ikabizwe yuko ishoboye guhanagura ibinure Twasanze kandi ko ingwara ziturutse ku binure by'umurengera zisaba guhindura imibereho y'abanyene kuzigwara. Floribert Chimaye yaciye agabanya ibifungurwa bitekanya amavuta cyo kimwe n'inyama, uguheba kunywa inzoga no gusubiriza ibifungurwa bituma ibinure bitagwira nk'isoja biri mu ngendo nshasha umuntu yofata. Uko niko Remi Hakizimana yabigenjeje. Muri rusange ukwijukira ukwinonora imitsi birafasha kugabanya ibinure umuntu agendana ara irambona umusore w'imyaka 30 aratubwira inge nabigenza
ndagira close nkagira nayandi ma musculation nibuli gatatu mundwi hanyuma nkajya indimu nyinshi nagabanyije no gufungura cyane ibintu bimwe amavuta
ukumenya kwakira indwara zidushikira gutuma zitagira ingaruka nyinshi ku magara yacu Byongeye kudufasha gushishikara kurangura imigambi twari dusanganywe nkuko Elise Baransaka yanonose iby'ingwara zo mu mutima abitubwira ukutihebura gutuma utwigoro tugira mu kuzirinda tudafata umwanya munini uko niko byagendeye Linka Mikaela Tuyisenge mu kugabanura ibiro by'umurengera yarafise muri rusangi umuntu yotangura kwiga gufungura neza kuva kiri muto kugira ngo yikingire indwara zitari nke harimwo iziterwa n'ibinure by'umurengera Leonidas barihuta yanonosoye ibijanye n'ingaburo zibereye.
Akeneye kunywa amata n'inyama ibintu byose biri mu nyama n'ibindi bikomoka kuri izo nyama. Mugabo n'ukuraba mbega uburebure bwanje n'ibiro mfise ntago noba ndiko ndongerereza kuri bya biro mfise.
Ukwisuzumisha urugero rw'ibinure ni nkenegwa ku magara yacu na cyane cyane mu gihe tumaze gushikana imyaka 35 n'irenga nk'uko abaganga baduhanura.
Gufata imiti yo kugabanura ibinure bibi mu mubiri wacu byo kwisunga urugero rw'ibisanzwe biri mu mubiri ubwo nago umuntu arumenya ari uko aronse ibipimo bya muganga. Abashakashatsi bahanura ko yotangurira ku miti iciriye hagufi agaheza kongereza buhoro buhoro. Ici imiti imaze gushikako mu bijyanye no kugabanya ibinure bibi mu maraso comenyeshwa umugwayi biciye mu isuzuma hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atatu. Ivyo bituma kandi amenya ko atangaruka mbi imiti yagize ku gitigu ciwe. Icyo umuganga yokora nuko yohindurira umuti umugwayi wiwe canke akamusaba kuyihagarika kugira ngo twumve neza ibijanye no kugabanya ibinure bibi mu mubiri wacu. Tega matwi ikiyago twagiriraniye na muganga w'ingwara zo mu mutima Elise Baransaka aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Muganga Baransaka Elise ndabahaye mwaramutse.
Mwaramutse.
Ibinure mu gihe bibaye byinshi mu mubiri w'umuntu bishobora gutera intamba myize mu mubiri w'umuntu.
Uvise cholesterol nyinshi mu mubiri si kuvuga ko ari bibi. Bajye bapima cholesterol na cyane cyane mpereye ku baganga babisaba ngo bibayipime batosaba ngo bapime cholesterol yose iri hamwe bosaba bagapima iyo cholesterol nyinshi no kuvuga cholesterol mbi na cholesterol nziza. Dusanze cholesterol mbi ari nyinshi niho tuca tubona yuko uwo muntu ashobora kubangamirwa n'ingwara.
Izo ngwara zoba ari nkizihe mbega?
Ahantu hambere rero hakunda gukarigwa ni miringoti igaburira umutima nyene. Izivye rero itera ingwara zikomeye cyane zica n'ingoga.
Ibyo binure bibitwa kuvuga ko biza mu mubiri bivuye kuki?
Birashobora kuba byinshi kubera ibintu bitavye uruhererekanwa z'ingwara biri mu muryango n'ahandi cyane cyane biva afungura ibintu birimo ibinure byinshi.
Ahanini karira abantu bameze gute?
Kenshi umuntu atagira imyimenyerezo myinshi aguma ahantu hamwe agacagira ibiro byinshi birashobora gutuma ibyo binure biba byinshi.
Ego muganga Elise turabashimiye.
Ndabashimiye na jewe.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza akaririmbo kavuga gati inshuti n'amagara. Abariko ratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika. Uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kugabanya ibinure bibi mu mubiri wacu. Gwaruka nimurambigwe. Gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Namata yimvivu ngo yo ngo arimo ikinure cyane none atakindi kintu wafashe cikinure iyo mvivu ari cyo yokugira
ibinure rero vyiza ari byo HDL bijejwe kwegeranya vya binure birenze ko bidakenewe mu mubiri bikabisubiza muri ca giti gucacu aho biza guseseka bigaheza bikava mu mubiri wacu. Iyo rero bibaye byinshi biza kongereza urugero rw'ibinure mu maraso yacu buhoro 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 gushika naho biba byinshi bikagenda gufunga yari miringoti itwara amaraso nico gituma ari byiza gukurikiza impanuro umuganga aba yaguhaye iyo akubwiye ati ibice by'amavuta mu maraso yawe ni byinshi akagutekereza impanuro zigendere uzikurikize
mbaza ndakwishura
pima 120 kilo aje anje kabari ntoya mfise nka 37 ans soko riki kugira ngo ayo mavuta azogabanuke mu mubiri wanje
si byiza ku magara yawe kuko kenshi ibyo biro ntivyaje uko nyene ni kubera ibintu bibi wafunguye hari usanga bakunda yamafiriti ugasanga bashizemo bya bindi bakunda ngo mayonnaise ibyo byose ni ibintu byica amagara yacu kuko birimo amagi nayo arimo ibice biri hejuru by'ibivuta
mbaza ndakwishura
nagira sport cyane mugabo nkabona mengo ibigiro bitera byiyongera cyose gitu
urashobora kuba ugira regime ariko ugasanga iyo regime alimentaire yawe ntiringanije neza ugasanga uriyima hama hajya ugiye gufungura ukajya byinshi kandi muri byo byinshi bitaba bikenewe hama ikindi cha kabiri aho usanga mu miryango bafise imibiri yo gufata ibiro cyane ikindi cha gatatu nukuraba nawe nyine uko atayindi imiti yindi wowe uri kurafata imiti ivura umutima canke ikindi kintu kuko urashobora kuba wowe ubona yuko ufise ibiro byinshi hama ariko mu kugira ubite canke ubigabanye ukabyifatamo nabi kugira utangure iyo ntambwe wegere muganga mukabiyaga kugira hejo aguhe umuco
rugamba rwa maki hayanje
gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro z'ibibazo bibakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
murashobora kudusigurira injya dushobora gufata cyangwa ibinyobwa dushobora gufata ku buryo byo turinda ibinure byinshi mu mibiri yacu
umfungurwa zawe uriye mu gatondo saa sita mugoroba habe harimo ivyamwa habe harimo imboga ugize uko ukongera ukanwa amazi abari mfungurwa zikwiriye kandi zitunganyije neza
mbaza ndakwishura
nashaka kubaza muganga amavuta yose arongereza ibinure
amavuta yose nyongereza ibinure hariho amavuta meza akozwe mu gitega citwa igihoke canke amavuta y'ibigori amavuta barerekanye neza ko atacuye nona mu mubiri bajya bakoresha amavuta y'amamesa canke amavuta y'amakoto bakagerageza bakambwirisha make make mu mfungurwa bariko barakinjika kandi bakayahisha neza kugira ibinurenure bigabanuke
mbaza ndakwishura
umuntu wese abyibushye abafise ibinure byinshi
uvyibushye wese si ukuvuga ko afise ibinure byinshi kuko hari abantu bato bato usanga bagwaye ya ndwara y'ibinure rero iciza ni ukumenya yuko iyo mu muryango mufise iyo ndwara y'ibinure naho uri muto muto ukwiye kubyitwareka cyane gose kuko ushobora gusanga ubigwaye abavyibushye bose ntibafise ibinure
rugamba rwa maki hayanje
ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo by'ugwaruka tugize ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
mbega muganga ko dusanze dukenye bifungurwa twokora iki kugira tugwanye ibinyure byinshi mu mubiri
ikintu gitukomeye nuko umuntu akwiye kumenya ukuna fungura mu mfungurwa akaraba kuri zangaburo zitatu zikeneye mu mubiri ku munsi yoronkamwe ica fungura abishoboye ko nivyo vyiza kumagara utabishoboye akagerageza rimwe na rimwe kuko urumva yuko vyose biva n'uburyo bw'umuntu n'uburyo bw'umuryango
mbaza ndakwishura
ntaragwari ingwari buvuye ku binure vyinshi naho nkunda kugira sport nyinshi none ubu bambwiye yuko byongera ingaruka mbi kuyigira none ubusubiye nkagira nkeya ndibaza ni sawa
kugira umuntu agwanye ibinure bibi byo mu mubiri ibintu byiza kandi basaba cyane cyane ni gufungura neza kandi no kugira kwinonora imitsi kuko iyo winonoreye imitsi biratuma bishira ku rugero ibipimo vyose ari ivyo vy'ibinure ari ivyo vy'ibisukari kuko bibi birasohoka biciye kubiri cuya hama vyiza naho bigatembera mu mubiri kandi ku rugero rwiza cyane gose urumva rero ko guheba kugikwinonora imitsi atari vyiza hago ari gushishikara kandi ukagira imyimenyerezo wumva ukunda kandi kuguye neza
mbaza ndakwishura
twamenya gute ko dufise ibinure vyinshi mu mubiri
umuntu amenya ko afise ibinure vyinshi iyo yipimishije amaraso bwa bwoko bubi bw'amavuta mu mubiri buri hejuru y'igarama imwe n'ibice bitatu ku litiro ry'amaraso ivyo nibiza gushobora gutuma za ngwara zitegwa no kugira ibinure vyinshi mu mubiri na cane cane ingwara z'umutima nico gituma umuntu akwiye kwitwararika rimwe mu mwaka akikurikiranya neza na neza kugira amenye aho ahagarara ikindi gikomeye nuko kwinonora imitsi yo bishira imbere
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati incuti n'amagara abanywanyi bacu umunywanyi atashatse kwivuga izina avuga ati ndabaramukije arongera akabaza ati ndega kunywa inzoga hari ngaruka ku muntu asanze agwaye igitibu muganga Anita Munyana kandi nyishye ukibazo cy'umunywanyi wacu
inzoga ziragira ingaruka ku muntu abafise ingwara y'igitigu ibyigwa byarekanye ko mu bintu byonona igitugu vya mbere inzoga zirimo nimwiyumvire namwe ico gitigu kiragwaye ukacongera ukagishiramo izo nzoga ntumva kuri kuragisinzikaza rero ukomeye n'udakomeye inzoga nimbi ku gitigu n'ukuzinwa ku rugero
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize ico zibafashije nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno musi uvuga uti ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka
bikubwiye iki
ni nkuko muvuganye n'umuntu ubumaze uza kumurondera akakubesha muratinda ukamubwira ati wambeshe kera none mu turabonanye
bikubwiye iki
hari igihe umuntu ashobora kwibaza yuko ahenze mugenzi we bizoba birangiye ashobora kuvuga ngo ndamuhenze kugira ngo jewe mbe ndabayeho ariko bikamugirira ingaruka mbi
bikubwiye iki
ni nkuko wagenda ugasikira nk'ahantu hari umuntu ukamubesa ati uno munsi ndakeneye nk'ibihumbi 20 wewe arabitwaye arabiri wewe ubwambere uragiye ku imisi utawarabimuhaye arabikwime ukacororera kwa wundi muntu agumagira uko aguma besa besa imisi bigate bikwiye
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese nateramanye natwe mu kiganiro kira. Nshimire Diane Ndonse yamfashije gutororoka nyamajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku izwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu ijambo rimwe @akaburungu.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke kuri 79 amajana 934 amajana 57 canke 79 amajana 988 amajana 113 Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ubu ni saa 12 i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ubu ni umwanya w'ikiganiro cy'umuziki.
Mwaramutse nshuti, muduteze amatwi kuri uyu wa gatandatu itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2014. Twibaza ko mwese mwaramukanye amahoro. Ubu ni umwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ubutumwa tugira dutangurire ko nubwa Felix Niyonkuru.
Nitwa Felix Niyongabo, nkaba mba ku Musaga i Bujumbura. Nashaka kuryoherwa nifuriza umunsi mwiza umuryango wanjye, atari cyane umupfasoni wanjye Godelive n'abana banjye babiri Roxana na Holen. Umugenzi wanjye ndi ku Masabo Josias ari mu Bufaransa, Inosantwari ari muri Belgique. Umugenzi wanjye Richard ni inganzo dukorana, inshuti n'abagenzi baba mu Rukina n'aba i Bujumbura. Nibagiye Claude Habimana ari Bujumbura, Didier Hakizimana ari Bujumbura akora muri ambasade ya Ameri Pacifique na Gahoraho akora kuri Hotel Amahoro. Nkaba ndabifurije umunsi mwiza, ndabifurije n'indirimbo iyayo yose ya Lion Story.
Urakoze Felix. Mu ndirimbo za Lion Story wasavye tuguhitiyemo iyitwa Izangondagonde, tukaba twibaza ko iza kugushimisha.
Kesha mukaruca nabi agashahara kazoba keza mukaruca neza ruraba hitana begi nahi nahe irihe irihe begu butungane burihe irihe imingo mishi bakitwa ninimba ivyo biba mugihe abategetsi abashinga ntahe barorera inahira shingwa bisiba gushingurwa amatongo y'imvuvyi ayo nasiba kurigwa aha kari mikuru bibegwa kera kahaye gakendegwa iza Izangondagonde, Izangonde, Izangondagonde. Uzobona abantu bicwa bibakabizwe n'ingoma ifashanyo zikibwa biherere muri bo abantu benshi bafungwa yo kukadenderezo tavuga ni Chamanza azokora titegenja akamata mikwi jambo nabamuganza iza gonde iza gonda gonde iza gonde imanza za gonda gonde. Maria bawe ugatakuta baza witurubutungane
baka guhana hana oh bimwe bibabaza amahera kahaherera arayo tunzu mujyango bamwe baja mwi perereza abandi mu miherero ndavuga ni ahakari mbikuru bibegwa kera zahaye gakengegwa iza gonde iza gonda gonde iza gonde imanza za gonda gonde bazorongera amahoro nibazigera bayaronka barondera ubutungane nibazigera baburonka kuko kuvigiha umucamanza azokora didegenja akamata mikwidambo n'abamuganza hamabo bamuganza bakaba batinya kizigenza hambuwo kizigenza akaba nawe nyena didegenja akorera ku mategeko ya Buraya na Amerika ayo mategeko yawo akaba sanswa tuzuriza bose iza gonde iza gonda gonde iza gonde imanza za gonda gonde
Radijwi di Amerika i Washington DC. Teofile Ndikumana nawe yaraduteye akamo.
Nitwa Ndikumana Teofile nkaba ndi Muranza nshaka gusabira indirimbo abagenzi banje yaririmbwe na mukombozi aba ntahije ndayiragije Aster Jean Marie Rugomo ndayize Fabien ndayitwaye ko Sosteni we mutaho uri cyubonye wo mu mbizi na Dojio Biri aba ndabifurije kugira urugendo rwiza baze bashike iyo umukama azobashira indirimbo yari yose ya mukombozi
turagushimiye Teofile tugushiriye ko indirimbo urudubi ya mukombozi
ingoni va mu ruzi karigatume nkuko ari abatunzi bagunga bakene ijunja ry'umugabo ni iri kuganwa n'inka irutwa n'impene urabiye ugasakanwa
Ukavyo genda kose na kinu mishene ya kizo shimisha bose Vizo kwa muko Ahuso genda hosu Ukene numu tunzi kufisi ngorangatese
yeah. Kugira ngo tuje dukoshi article 15 Harabuju jema banki ya yandi wabika hanze Kwe turahona nibitungwa kuribona ne Kukwa barao niboroshe nk'umutwe wa Zidane Mundoto ngona kazoza keza ku Burundi Ubenshi n'abakumva yere b'inkotsi kibi Benshi mibiri yabo imota parfum ariki mitima yabo ni iri parfait nanje nunyizere nk'umugwayi na serumu no wafise umutima mubi nk'inkono y'umupfumu ngo bize baciye ubwenge nge navyo nemera nibo batuma njye amamagaze nk'igiti kibendera na intambara benshi yadusize mu macyungu harakabika abantu kayirongeye mu nyungu politike mbi n'umwuga w'ababeshi bafise intsinzi z'amaraso nk'aba Illuminati hageze amatora turi inshuti n'abagenzi abo tumaze kubatora tugacika leji yabo harabanegura abandi bariko baratwara nabo bahashitse bagakora ibyo baregura badukina nk'umupira mu masisteme numerike barahindagurika nka condition atmosferike batanga ujimigambwe barasangirika bafete hageze kujya ibihiye harabacika eskaliyote yuda
Ukavyo genda kose na kinu mishene ya kizo shimisha bose Vizo kwa muko, ahuso genda hose
Imana nijo hanagura amoso ziyumoro kuko mategeko kwisi niyambaye ipanaro niyo mpamvu mimba kujuye abadafisa marare kuko imanza z'abatunzi zikirigo mu mubare manura harira wa mkuru kuru sigani vre fiatu fiatu watazira babiloni yanguye mu rugo antwara mu gasho sans avis de recherche sans convocation kuwivye moto yanje mimba tahamaze umunsi nao nariya sana ubwo rubanza ruva kuki harabiyumvira kunyinshi ibibazo byacu ari amasoro bakibagira amasengesho yerekeje n'ibiganiro kujya kuri danse nikingira malariya kandi nawe ikingira sida yambaye umusegetera ifaranga rirakundwa ariko nyirumuriza impunzi nkuko ifani Johani mara inyota y'amazi itunga riva ku mwana nshuti yanjye bimenye n'uwigishije perezida n'ubu aracyakenye mushima kuba nyumba kuni ombudsman ahiriwe avuga bamucyungeye no kujya na liberte mama yakora ibyashara yafuye abihevye yasanze inyungu aronka zerera mu matagise akazi k'ubutatsi vero niko mbona koroshye niko kadasaba igitoro indicatere permis na makasike ari bi utege inkozi y'ikibi ugafata inyamira mabi cyangwa uteze maketa ugafata umubikira mbega bigushikire mugenzi wabigenza gute
e mama we ntibikanshikire hafi urudubi
izo kwa muko ukavyo genda kose na kintu bishimye yakizoshimisha bose bizo kwa muko abuso genda hose ukene n'umutunzi gufisi ingorane twese
inyenyi iba y'ikikenya iriko nyarucari ikenya bakacyita inyenyi kiri ku munwa w'umutunzi hari abafata umuziki wacyo nk'igikinisho kuri jewe n'akazi kamwe ijambo ni rasiyo umuziki ni impano yanjye ujinale si fotokopi mfise byinshi binini nk'akabuto ka sinapi uwariye agahaga ngo inda yiwe yabaye nto nawe uwabuze icyajya agahagira mu ndoto sindi umurasitawa cyane ariko inyama si nkunda ibiharage n'imbuto ariko n'ibimera mu nda ubukene ni hatari n'ipantaro iroka wo kuba umugore ufise intumbero yo kubaka hari umukobwa yigwaza malariya kuri Saint Valentin kuko afise abakunzi benshi yosoka n'umwe gute hari utanga isukari uwundi nawe umukate hari uwugura ifu uwundi nawe umukeke nyarucara ahemukiwe avuga ko bamuhoye ubukene umutunzi ahemukiwe mbega nawe tuvuge gute ugukunda ntumukunda n'ukunda ntagukunda urukundo nuko rugenda n'intambara idasaba imbunda we ukorora imvanye abandi bajibura ukicyuza kubyara abandi babyifuza birashika maketa akavyara umubikira nk'uko umusenzi nawe yovyara umushenzi ari igihe umucanwa waregideze ucika muganga muri maternite ariko aravyaza ndakubaze muganga bishyitse mubigenza gute
ntangorane telefone yanjye ifite toroshe
n'urudubi ukavyo genda kose na kintu mishene yakizoshimisha bose bizo kwa muko ahuso genda hose ukene n'umutunzi dufise ingorane twese bizo kwa muko ukavyo genda kose na kintu mishene yakizoshimisha bose bizo kwa muko ahuso genda hose ukene n'umutunzi dufise ingorane twese
yo yeah na mkombozi hasta la victoria siempre abahimbawe igena ronki moto nibo babayegeye yibwa nababayege nayironka nibo banezerewe yibwa urutubi amiri pro nibazo nkiza saido thanks manager nibagira claude pasteur bagenzi saido taku belgique na sara kizito desideni bachu niyumbye ko titi hasta la victoria siempre
ubundi katuteye kamo ni ndabarinze
Ndikwa ndabarinze nkabandana mu bitubushinga muri uwere muri ho Kongo ndashuhuza umuryango wanje uri mashishi ikibabi mu lokaliti ya Rutingita ku musozi wa Nyamugeyo ko mu muryango witwa Magari ndashuhuza abavandimwe Sarongo utigoma n'umuryango we ndashuhuza umuryango w'abatikije Elance uri Goma ngabwifuriza ubukwe bwiza bwa mushiki wacu witwa Uwaje Neza uzashinga kuri 14 z'ukwezi kwa munane n'abandi bavandimwe bari hirya no hino muri Nyarutsi karangiza menyesha cyubahiro rero ndashimira kiriho ko isoko nzaba nita yifuza ko bavugana kuri telefone 08 40 55 56 66 abantu atindirimbo Saline Zamure murakoze ukunda cyane
turagushimiye ndabarinze ngiyi indirimbo Salut les amoureux ya Joe Dassin wa Savier
Les matins se suivent et se ressemblent Quand l'amour fait place au quotidien On est
n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux, et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Mubandanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Jean Havyarimana.
Ndi Havyarimana jambi ubujumbura mu nyakabiga nkabamba kwibarabara ry'umunani ndeze nimero 13. Nashaka kwifuriza indirimbo aba bakurikira: Hatungimana Jean Claude aba imutambu hamwe n'umutambo wiwe, Ndikubagabo Oscar nawe nyene aba imutambu, Jeremy Ntamagendero, Ndabigeze Cyprien aba bose aba imutambu, Fredi aba mu nyakabiga, Alexi ari igitega, Evariste aba mu nyakabiga, Leopold Emmanuel nabo nyene baba mu nyakabiga, Karimi ari kuri Bifere Jina Pacis igitega. Nkaba nshaka kwifuriza indirimbo umugwi w'abafundi bari muri Keke Security uyitwa Swavis ari mu Gihosha. Kama indirimbo nayo nshaka kubifuriza ni indirimbo yitwa The Freedom We Know yaririmbwe n'umuririmbyi Darlene.
Turagushimiye Jean. Ngiyi indirimbo The Freedom We Know ya Darlene Wasavye.
Jesus is not in us. Hallelujah.
Amerika I Washington DC ubundi butumwa bwa Ruwingoga
nitwa Ngoga Louis George abantu mu Nyarwanda nkaba niga mu Mwanza muri Tanzania hanyuma nkaba ashaka gutasha isi n'abavandi na wa mbere mbanje gutasha kaba ari mama wanje twa mushambukazi yo Francis ukora muri HSP Gatagara ndetse nkaba tasha n'abakozi bose bakorana nawe ari abakora muri HSP Gatagara Rwamagana abakora muri HSP Gatagara Igikondo Tega Kigali abari Nyanza abari ni huye bose nkaba basuza kandi n'abatasha cyane tasha kandi ti n'abavandimwe bari Gisenyi Rubavu mu Maryengo abari hasi kuri Petite Barriere abari mu makoro tasha famiye yanjye iri mu Mutara abari Nyamirambo abari Nyanza ndatasha cyane cangazi wanjye uri ibutare twa Ansira ndatasha petit frère uri ikigali ku Kimisagara kwa Jean Dodier ndatasha onkle paternelle uri muri Canada hamwe n'umu damwe onkle yitwa Dona ndatasha mukarutabana Beata uri muri South Africa hamwe ndetse n'umugabo we bita Isaï wa Yezu n'abana babo harimo Eugene ndatasha abanyeshuri bose twiganye abo twiganye muri Saint Jean Baptiste abo twiganye kuri APMU abo twiganye muri Girls School bose nkaba rero n'abatasha ndetse nkaba yango bature indirimbo ya Aminu Anja ya Arakeli na Celine Dio murakoze
urakoze Louis ngiye indirimbo I am your angel ya Arakeli afatanije na Celine Dion wa Savye Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twabateguriye muri iki gitondo giye kuturangirana. Yamara dusezeranire ku butumwa bwa Habineza Jean-Louis ari Kigali. Yifuza kuramutsa inshuti ziwe zose cyane cyane mu Nderere Aloyizi ari Ikaduha, Rugina, Jason, Nzabarigwa Alexandre n'umuryango wiwe wose Tate, Mama Odetta, Mukamudenge, Amina n'abandi bose bamuzi abasaba iyi ndirimbo Parler à mon père ya Celine Dion. Niyo ndirimbo dusezeraniye ko muri iki gitondo. Mugire umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi nahuta.
Je voudrais oublier le temps pour un soupir pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune.